Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nje kwa suhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hassan n'abamwunganira amategeko bari mu rukiko barasaba kuburanishwa n'inteko y'abacamanza batatu aho kuburanishwa n'umucamanza umwe. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye arahamagarira abanyagihugu gufatana urunanda bakuba ku Burundi.
Abarundi baramenye yuko ubuhutu atakirimwo, ubututsi atakirimwo, n'ubutwa atakirimwo. Umurundi mugabo ni wakirimwo, kuko abarundi twese dushize hamwe
Le président Ndayishimiye mu ijambo yavuze kuri uyu wa mbere Uburundi buhimbaza ku nshuro 36 amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi muri Senegal. Inteko nshinga amategeko yatoye itegeko ryongerera igihe cy'amezi 10 président warucyuye igihe. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi baravuga ko itegeko nshinga ryahonyanzwe. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Uhele kumakuru wafugwa hedja mihindo kupesende kwenye na Eugene Mukamusi.
Amakuru tu ya here muri Sudani. Impfu zituruka ku mirire mibi mu bana bakuwe mu byabo n'urugomo mu karere k'amajyaruguru ya Darfur zigeze ku rwego rw'ubutabazi kiremwa muntu. Ibi birerekanwa n'ubushakashatsi bw'umuryango w'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières MSF. Kuva intambara itangiye hagati y'ingabo za Sudani n'abitwara gisirikare ba RSF mu kwezi kwa kane muri 2023 abantu bagera mu 300,000 baba mu nkambi ya Zamzamo hafi y'umurwa mukuru wa karere ka Darfur ya ruguru bari mu bwigunge nta mfashanyo bageraho cyangwa ibikorwa by'ubuvuzi. Mu itangazo ry'ukuri wa mbere MSF yavuze ko igereranije hari abana babarirwa muri 13 bapfa buri munsi hashingiwe ku isesengurwa ryakozwe mu kwezi kwa mbere ku bijyanye n'imirire n'imfu. Ibibazo bituruka ku mirire mibi bishobora kuvurwa igihe babasha kugera ku bigo byita ku buzima, ariko bitewe n'uko nta buryo buhari abenshi baraho batagira kivurira mu gihe bagenda barushaho kumererwa nabi. Mu ngo 400 zakozwe ubushakashatsi MSF yasanze hari impfu zibarirwa muri 2.5 ku bantu 10,000 ku munsi mu nkambi. Uyu mubare ukubye kabiri ushingirwaho mu gutabariza ikiremwa muntu. Programu zarwanyaga imirire mibi mu majyaruguru ya Darfur ntizikibaho, kandi MSF ubu niyo yonyine rukumbi mu miryango migari mpuzamahanga ifasha irimo kuvura abana ku buntu mu mpande zose za leta 5 za Darfur muri Sudani. Abantu bagera muri 40 biganjemo abasivili biciwe mu bushyamirane mu karere kamaranirwa ku mupaka wa Sudani na Sudani y'Epfo mu mpera z'iki cyumweru. Minisitiri ufite itumanaho mu nshingano ze muri iyi ntara Boris Koch yavuze ko mu gitero cyabaye ku itariki ya 2 n'iya 3 z'uku kwezi kwa 2 amaduka menshi yatwitswe, amazu arasahurwa, kandi abasivili 19 baricwa, abandi 18 barakomereka. Yongeyeho ko abandi bantu 18 nabo baje kwicwa mu gitero cyo ku cyumweru, kandi ko abana 3 bari muri abo bapfuye. Umuryango w'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières MSF wavuze ko abakozi babo 2 bishwe. Abasirikare ba ONU bari mu ntara ya Abyei by'agateganyo mu mutwe uzwi ku izina rya UNISFA nabo bagabweho igitero mu rugo mu ruheruka. Ubu bakajije irondo ku butaka no mu kirere kugira ngo bavuze urugomo gufata intera. UNISFA yavuze ko abantu barenga 2,000 ubu bahungiye ku kigo cy'ingabo z'amahoro biturutse ku mirwano yo mu kwezi kwa mbere n'iyo mu mpera z'iki cyumweru dusoje. Abyei ni akarere gakize kuri peteroli gahuriye ku buyobozi bwa Sudani y'Epfo na Sudani aho buri gihugu cyiyitirira. Muri Nigeria kuri uyu wa mbere 12 mu mutwe w'abarwanyi bahanganye n'abajihadiste biciwe mu bushyamirane n'uduco tw'abanyarugomo mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu. Aya majyaruguru y'uburengerazuba no muri Nigeria rwagati hibasiwe n'uduco tw'abanyarugomo tuzwi duhora twica abaturage mu midugudu tunashimuta abantu hasabwe ingurane. Nubwo babikora mu nyungu z'amafaranga hari impungenge mu bayobozi n'abasesengura ibintu ku bijyanye n'umubano barushaho kugirana n'abajihadiste bamaze imyaka 14 bagaba ibitero mu majyaruguru y'uburasirazuba. Abagize umutwe w'abarwanyi bavuze ko bari bongeye koherezwa gufasha kurwanya abanyarugomo hafi y'umupaka wa Nigeria na Nigeri mu majyaruguru y'uburengerazuba. Bari bavuye kurwana n'abajihadiste bavuga ko bisha abanyarugomo batari bake bazwi mu karere nk'amabandi hari mu mirwano ikaze yabaye ku cyumweru muri leta ya Sokoto. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP ntibyabashije gucukumbura ukuri kw'imibare y'abapfuye yatangajwe. Cyakora umwe mu barwanyi bari muri ubwo bushyamirane yavuze ko bishe amabandi arenga 50 ariko ko ku bw'amahirwe make nabo batakaje abagabo 12. Abanyetiyopiya batandatu bari mu bantu 7 bahitanywe n'igitero mu mujyi wo mu majyepfo ya Somalia. Abayobozi mu mujyi wa Beled Hawo wo mu majyepfo ya Somalia bavuze ko abanyetiyopiya batandatu bari mu bantu 7 baguye mu gitero cyo mu ijoro ryo kuwa mbere bikekwa ko ari cy'abarwanya ba Al-Shabab. Komiseri w'intara Abdirashid Abdi Arog yabwiye serivisi y'Isomali ijwi rya Amerika ko abagabo bafite imbunda bateye urupangu bica abagore 5 n'abagabo 2. Arog yagize ati: "Mu ijoro ry'ejo hafi mu masaha 9 za mu gitondo twumvise urusaku rw'imbunda. Byabaye mu gihe abashinzwe umutekano barimo gusimburana ku irondo nibwo abicanyi babaciye muri humye." Yakomeje agira ati: "Ingabo zaratabaye kandi ubwo bahageraga babonye abasivili, abagabo, abagore n'abana bamwe bishwe n'abandi bakomeretse. Abanyetiyopiya batandatu bahasize ubuzima nabo mu bwoko Oromo, abandi 7 n'abanyasomaliya kazi." Uyu muyobozi yavuze ko abandi banyetiyopiya batandatu bakomerekeye muri iki gitero. Aroge yavuze ko umunyasomaliya kazi wishwe yari umuturanyi wumvise urusaku rw'amasasu atunga itoroshi abagabye igitero. Yakomeje avuga ko ingabo zishinzwe umutekano zafashije zihamagara serivisi y'imbangukiragutabara kandi zijyana bakomeretse ku bigo nderabuzima. Yakomeje avuga ko bamwe mu bakomeretse bajyanywe i Madera muri Kenya kuvurirwayo. Abategetsi bakeka ko abarwanyi ba Al-Shabab aribo bari nyuma y'icyo gitero. Al-Shabab ntacyo yari yasubiza kuva isabwe kugira ikivuga kuri icyo gitero.
Urakoze eje ni mu Kankunsi mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi niko 100 migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.tv.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru. Mu Rwanda, umunyamakuru Dieudonné Niyosenga uzwi nka Cyuma Hassan n'abamwunganira mu mategeko barasaba kuburanishwa n'inteko y'abacamanza 3 aho kuburanishwa n'umucamanza umwe. Abamwunganira mu mategeko barasobanura ko bakeneye ko aburana yisanzuye mu mugambi wo kubona ubutabera buboneye. Ni ku ngingo yo gusubirishamo urubanza rwo ku mpamvu z'akarengane araburanira mu rukiko rw'u Jurire ruri i Kigali mu Rwanda. Mu mwaka wa 2021 urwo rukiko rwamukatiye gufungwa imyaka 7 no gutanga ihazabu ya miliyoni 5 nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kuyitirira umwuga w'itangazamakuru. Umucamanza agiye gusuzuma ubusabe bw'uyu munyamakuru ariko akavuga ko babutanze igihe cyararenje. Cyuma Hassan wamenyekanye cyane ku miyoboro wa YouTube Ishema TV ahakana ibyaha avuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Mu Burundi, igihugu cyahimbaje kuri uyu wa mbere ku 3/6 amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yahamagariye abarundi gufatana urunana bakubaka Uburundi. Inkuru ya Desire Hatumimana.
Kibuga cy'umupira w'amaguru Ingoma kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega n'ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru byabereye. Hari hakoraniye abanyagihugu bo mu ntara zine zigize intara nshyashya ya Gitega arizo Mwaro, Muramvya, Karusi na Gitega. Ibyo birori byavitabwe n'abantu isinzi harimo icegera cy'umukuru w'igihugu wahoze arongoye Burundi Sylvestre Ntibantunganya, abashinga amateka bavuka muri iyo ntara, abashikiranganje n'abandi banyacyubahiro benshi. Muri abanyacyubahiro bavuga baburamatari 4 barongoye intara zine zigiye kuzovamwo intara nshasha ya Gitega. Imbere y'uko umukuru w'igihugu aza gushikiriza ijambo abanyagihugu bari bitabye ibyo birori, yabanje gushyira urugori rw'amashurwe ku cibutso c'ubumwe bw'abarundi kiri muri katiye ya Musinzira aho mu gisagara cya Gitega. Umuhango wakozwe kandi n'abanyacyubahiro bari bitabye ibyo birori. Ni ijambo ryashikirijwe na Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Yamenyesheje ko Burundi bwagiye buraca muri byinshi ariko ko muri kino gihe igihugu kirangwamo amahoro.
Naja abantu bakekeranya ubumwe burahari burahari kuko turafise igihugu twese twemera paritongo ryacu nikimenyamenya abarundi twaratahuye ko butura abarundi ubu abarundi baramenye yuko ubuhutu atakirimwo ubututsi atakirimwo n'ubutwa atakirimwo umurundi mugabo ni wakirimwo kuko abarundi twese dushize hamwe turatera imbere nico gituma mucivugo cuno munsi twavuze tuti ubu rero twubake ca gihugu tugize urunani atawusigaye inyuma
umugambwe senele utavuga rumwe na leta ivyo umukuru w'igihugu yashikirije ntibabibona kumwe Leopold Ntatama arongoye uwo mugambwe mu ntara ya Gitega amenyesha ko afatiye kuri politiki mu Burundi hakiri ivangura rikomeye
dufatiye ko ku butegetsi ivyo umuntu ahabwa n'amategeko tutabironka kumwe no kuvuga ubumwe tubwumvise ntitubona kumwe guko dufatiye nko ku mugambwe uri ku butegetsi uri kubwira ko byose haje nk'umunye politiki ndabona yuko umugambo wese n'erakomirwe cyane ha mu nzego z'igihugu ha mu nzego zifata ingingo tubona yuko ubumwe atabuhari
umugambo wese abanya Frodebu bamenyesha ko atawo kwemeza ko mu Burundi hari ubumwe mu gihe amasezerano ya Arusha yari nkingi y'ubwo bumwe yasenyutse bishikirizwa na Manirakiza Daniel asaba leta gutunganya inama rukokoma ibitagenda neza bigakosorwa
abego ni bya politiki by'u Burundi no kuvuga bene Burundi ababanye politike bari mu migambwe baba bita ba gitere politike baba bari ngaha mu Burundi baba n'abari hanze y'igihugu kuko nabone n'abarundi maze rero abanye politike tukicara tukaraba tuti mbega amasezerano y'umwe bw'abarundi yageragira ingorane hehe mbega hokogwa iki kugira amasezerano atsimbatazwe
abarundi bahunze igihugu cyabo biturutse ku ndiyane za politiki zadutse mu mwaka wa 2015 bo bamenyesha ko guhimbaza uwo munsi atasiguro bigifise mu gihugu kirangwa mu impunzi
kuba twebwe abarundi turi mu buhungiro yavuye nyine yuko umwe bw'abarundi atabuhari n'ubumwe tuvuga ku majambo gusa n'umwe abarundi bavuga ku majambo gusa umwe butari mu bikogwa umwe butari mu buzima bw'abarundi ingene babayeho igihe imisi yose nkatumwe twibereye mu buhungiro umunsi mukuru atutubwiye ntitutubari reka n'abari mu Burundi buhimbaza ndazi yuko nabo nyine ni ukugera mu ibaraba gusa bakagiyokonje ariko ubumwe nta umwe buhari
kubwanje nibaza yuko ntugaruka wa mutima w'umwe yiyumvira icyumviro cya mbere cyo kugira umwe bw'abarundi abantu bagafatwa kimwe bakamenya imbere y'amategeko nawe wanjye wangura n'ahandi hoho bizoguma biri mu madarapo bizoguma biri mu madefile muri ya majambo ategurwa itariki zitanu z'ukwa kabiri ariko by'ukuri mu mitima y'abarundi mu mitima y'abategetsi mu bagize leta atabumwe buhari
mu gusozera ijambo ryiwe perezida yashimiye yatekereye impanuro abarundi aho baherereye hose
nta kindi gihugu kizokubera cyiza atari iki wawe kuko banavuga ngo akamuntu kamariyagwe nicyo gituma kizahikazirizwa gucafuza igihugu cyawe gihezagire niwagihezagira n'imana nayo izoheza ihezagire igihugu cyacu turashaka kukigira iparadizo bwaha ku isi turi kumwe twese
amasezerano y'umwe bw'abarundi yemejwe n'abarundi ku majwi 89 n'ijana 21% itariki zitanu ukwezi kwa kabiri umwaka w'1991 1991 acashirwa mu ngiro n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero 1:2 ryo kugenekezo rya 9 ukwezi kwa kabiri umwaka w'1991 ayo masezerano yatewe nyuma y'ibiganiro byabereye mu gihugu cyose bigamije kuraba igituma mu Burundi hamwe n'indyane zifatiye ku moko z'urutavana ko intandaro bwari ubwicanyi bufatiye ku bwoko aho abatutsi bo mu makomine y'amaranga intara ya Ngozi na Ntega intara ya Kirundo bagandagugwa n'ababanyi babo b'abahutu mu mwaka w'1988 inyuma y'umwaka umwe gusa Peter Buyoya afashe ubutegetsi Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri Senegal inteko nshinga amategeko yatoye itegeko ryongerera igihe cy'amezi 10 president warucyuye igihe abadepute ijana na batanu batuye yego, umwe atora oya. Abadepute bamashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ntibatoye, bamaganye itora barabasohora. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi baravuga ko itegeko nshinga ryahonyanzwe. President Macky Sall yafashe ingingo yo guhagarika amatora yarateganijwe mu mpera z'uku kwezi. Yasobanuye ko yayifashe kubera ko bamwe mu batakizwe ku rutonde rw'abiyamamaza batabyishimiye. Navuganye na Placide Muhigana, umushyushyenguzi mu bya politiki aba muri Senegal.
Kwa hini karagandyo kuri karagandyo ga bakungana n'abasirikare kubyo hari karabana bafunzwe batwita amapine, ariko uyu munsi navuganye n'abantu hirya no hino mu gihugu nta kintu cyabaye, sibyo ko amaduka arafunze, amabanki, amashuri yafunze kare bigiye nk'uko abantu bavuga igihugu kiri paralize. Babujije amapikipiki kugenda, kuko abigaragambya benshi ni abantu bato bagendera kuri ayo mapikipiki, mobile internet bayifunze kugira ngo babuze abantu kwiza impuha, kukwirakwiza amakuru ateye ubwoba n'ibintu nk'ibyo.
Kuri uyu wa kabiri nibwo inteko nshingamategeko ya Senegal igomba guhura kugira ngo yumve icyifuzo cy'umukuru w'igihugu ndetse n'ishyaka PDS ritavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo ayo matora yigizweho mu gihe cy'amezi atandatu. Icyo cyifuzo cyo cyakiriwe gute n'abaturage ba Senegal?
Inteko yiganjemo abantu b'ishyaka riri ku butegetsi, wakongeraho nabo ba PDS bari muri opozisiyo, urumva ko icyo cyemezo inteko izacyemera. Ariko abaturage, amashyaka yandi atavuga rumwe na leta, urumva ko ntago babishaka, ntago babyemera.
Igihugu cya Senegal cyafatwaga nk'urugero rwa demokarasi muri Afurika. Ni iki cyatumye Perezida Macky Sall afatira iyo ngingo?
Urumva we aravuga ko adashaka ko igihugu gihura n'ibibazo, kubera ko nyine hari abashaka kwiyamamariza umuperezida benshi bigijweyo, baravuga ko ashaka kwirinda akajagari, umutekano muke mu gihugu. Yifuza ko abantu babanza bakajya inama bakakemura icyo kibazo, ariko abandi bo bavuga ko mu by'ukuri ashaka kuguma ku butegetsi, cyangwa se ko atinya ko umukandida yatanze yazatsindwa. Nuko baravuga ko yabonye ko ishyaka rye rishobora gutsindwa, akaba ariyo mpamvu ashaka kwigiza y'amatora akabanza akayitegura neza. Urabona ko impamvu we yatanze ntabwo arizo abandi bantu babona ko afite ubwoba ko iya ubutajya muri kampanye kuko ni 2025 umukandida we Amaduba yari gutsindwa, akaba yarashatse kugirinda avuga ati reka nyongeze amezi atandatu mbanze ntegure neza, nitegure neza n'ishyaka ryitegure neza, nshake n'undi mukandida ariko yo gutsindwa ayo matora.
Ariko hari n'ikibazo kindi abanyamategeko bagenda bagaragaza, kimwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kubahiriza itegeko nshinga. Icyemezo cya Perezida Macky Sall baravuga yuko kinyuranye, gihabanye n'itegeko nshinga rya Senegal. Ariko ari nabwo bwa mbere bibaye kuva mu mwaka w'1963. Mwebwe musanga kunyuranya n'itegeko nshinga bizagiriza izihe ngaruka ku mitegekere no kuri politiki nyirizina ya Senegal?
Inteko ishinga amategeko niyo izagira n'izaruca, kandi bazatekereza ibi byose kuba binyuranye n'amategeko, ubwo rero tuzabimenya neza.
Placide Muhigana, umushyushyenguzi mu bya politiki utuye muri Senegal, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika. mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda dusubire mu Burundi abakorera mu bibanza byo kwidagaduriramo mu nkengero z'ikiyaga Tanganyika baravuga ko bakora bahomba kubera imyuzure y'urudaca barasaba leta kubagoboka inkuru ijwi ry'America yabategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Ndayishimiye
abo bakorera muri byo bibanza byo kwidagaduriramo ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika basaba leta kubagendera kugira ngo yibonere ko ibintu byifashe binashobotse inabagabaniriza amakori n'amatagisi
cyangwa se nk'abakiyirumva n'amafaranga nk'abakaraboneka kenshi rero haca abanigabanywa ry'abakozi bivaye nuko ahantu nabanyina ati amafaranga bakabarinjiza nk'uko byaba bikenewe agahomboneka neza cyane
ingaruka ndi zishika nuko atangenzi zisubira kuhagendera kubera ibibanza bitaba bimeze neza byo kwakiramo ingenzi zitugendera mu cubahiro cyabyo iyo rero bishitse ingenzi ntiziboneke nuko ata amafaranga yinjira
bene ibyo bibanza byo kwinezerezamwo basaba kandi leta guhimiriza ababa mu makaritsiye ari hafi y'ibyo bibanza guca imikobeko kugira ngo amazi y'ikiyaga Tanganyika aronke isaganirizo
leta yoraza ukuntu nayo nyine zirashika ahantu ku mabisi kumbure ahantu basanzwe batanga ayo makori nabo bakaraba yuko abo ariko toza kumbura hicho ariko barahaku kubera ubu natwe ibyo nta mafaranga bari karinjira
n'izo saba leta yuko yoshigabanya makoji kubera twebwe ndicuko turakora mu kimbura
ishyirahamwe Oricom gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatunga ya leta ribona ko ubutunzi bw'abakorera n'ababa hafi y'ico kiyaga buriko burahungabana rikabura leta gufata ingingo zihuta kugira ngo imyuzure iriho ntihitane abantu mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu Jandu Uwimana avuga iryo shyirahamwe agasaba ko washingwa umugwi wofata ico kibazo mu minwe
dusabye rero kugira ngo bashireho uwo mugwi w'abantu batandukanye ataho begamiye bafatire ku bantu b'ingirakamaro bashobora gutanga ivyiyumviro ku buryo abantu bari hafi y'ikiyaga Tanganyika mbere n'inzuzi zo mu gisagara kugira bashobore kuzorokora ibintu byabo hakiri kare bafate ingingo hakiri kare
abahinga mu bidukikije bakamenyesha ko ibimenyetso byerekana ko biturutse ku mvura nyinshi uno mwaka amazi y'ikiyaga Tanganyika azoduga cyane gusumba mu myaka iheze Bernard Sindayihebura asanzwe ari umwigisha wa kaminuza y'u Burundi ari muri abo bahinga
urumva uguye kuri urusizi nini ya gushika ikabunga ibintu byinshi bizokoneka ababwire kuko mugabo aho rugeze ruteye ubwoba uko n'ukuri nico bituma rero abategetsi mwebwe abajournaliste n'abandi nyene tigeza gufasha tigeza urumva kuzoza barabwira abanyagihugu kugira ngo bitegure kuko hariho benshi bazohunga kwe uko n'ukuri
ababa ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika co kimwe n'abahakorera babwiye abakunzi b'ijwi ry'America ku iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ryatanguye mu ntango z'ukwezi kwa mbere uno mwaka ni mu gihe iryo duga ry'amazi y'ico kiyaga bahora bayitega kuva mu kwezi kwa gatatu gushika mu kwezi kwa kane
urakoze Thierry Ndayishimiye umuririmbyi w'umunyamerika kazi Taylor Alison Swift yatsindiye igihembo kiswe Grammy Award gihabwa abahanzi baciye agahigo muri muzika mugezi wacu Oriane Tangishaka yavuganye na MM mu Burundi ukurikirana umuziki aba muri leta z'ubumwe za Amerika
ndi kumwe na Eme mugabo nihera azwi ku izina rya MM umuririmbyi w'umurundi hano muri leta zunze ubumwe za Amerika akaba naririmba mu Burundi muri Tanzania n'ahandi mu karere k'ibiyaga binini kuri uru rubanza rwari rubaye hano muri leta zunze ubumwe za Amerika amahiganwa y'abaririmbyi ku rwego rwo hejuru hano muri Amerika no ku rwego rw'amahanga muri ayo mahiganwa rero umwigeme w'imyaka 22 aturuka mu gihugu cya Afrika y'Epfo azwi ku izina rya Tyler akaba yatsindiye kama mu dushimwe dukomeye cyane turi mu mugwi mushasha w'ayo mahiganwa wiswe Best African Music Performance nyuma yaho abantu benshi ku rwego rw'isi bagiye batangura kubona yuko umuziki nyafrika ari umuziki ukunzwe cyane rero turi kumwe na MM umwe mu rwaruka gona muri leta zunze ubumwe za Amerika rw'abarundi MM mwabonye bimeze gute uri umuririmbyi wabonye byari bimeze gute muri rusange
Namena komba mbanze ndabara mu cyoriya na makuru ya
amakuru cyane MM
twagwa kirie neza kubera musanzwe abona yuko hamaze kujamo imigwi cyangwa abaririmbyi representing Africa bikaba bisiguritse yuko muziki nyafrika uri kuratera imbere ku rundi rwego ruri recognizable ku isi yose.
Urundi rwego ruboneka cyane ku rwego rw'isi. None bamwe mu baririmbyi bari bahari muri ayo mahiganwa yo muri Amerika bari nk'abande wabonyemwo washimye cyane, hanyuma turavuga cyane cyane ku mwigeme yatsindiye ayo mahiganwa ya Best African Music Performance. Abari bahari washimye kubona bari nk'abande
nka Burna Boy muba bay nominated kandi akaba yari umuririmbyi wa mbere umu Afrobeat amaze kuririmba kuri Grammys. Ni kintu nyene gishimishije mu kubandi baririmbyi nkanje turi inyuma, tuvuga ati you know reka tukore ku buryo natwe tuzoseruka hariya tukarepresenting. Hama n'abandi bose bagize andi ma nomination babaririmbyi baba Batanzania, Banigeria cyangwa mu bindi bihugu byose byo muri Afurika, ni ibintu binezereje cyane.
Muri uwo mugutwe ko turavuga Tyler, muba muzi Tyler yaririmbye indirimbo yakunzwe cyane rwose ku rwego rw'isi, indirimbo yiswe Water, akaba yaratsindiye iyo uwo mugwi mushasha muri ayo mahiganwa. Mwakiriye gute intsinzi ya Tyler?
Yari bishimishije kabisa kubera irya ndirimbo yiwe ni indirimbo imaze gushika kure cyane, abantu benshi barayikunda kuri TikTok niyo wumvirizako. Kandi turetse n'icyo, urabona yuko n'amamuvima mwamwe bahora bakina bashyiramo amadensi yo muri South Africa, byaranezereze cyane kubera n'ubusanzwe kuri programme zanje, gahunda zanje z'umwaka no kugerageza gukorana na n'abaririmbyi muri South Africa, hakaba harimo bamwe tumaze kubijamo. So kuba yaratsinze Grammy ari umunye South Africa bicabyerekana yuko hariho chance nini yo gushika kure mu gihe uciye muri intuza muri muri South Africa, kubera ndazi yuko asanzwe hariyo n'ama label menshi n'ama company menshi akora mufite muziki.
Ego mu bintu byinshi cyane bitangaje byabaye mu mahiganwa mahiganwa ku munsi wa Mungu, harimo nuko gutsinda kwa Tyler abantu benshi batari biteze kumbure kubera yari mu mahiganwa ari kumwe n'abantu bazwi cyane nka ba Burna Boy nkuko wabivuze.
Ego
Burna Boy yagiye mu migwi ishika ine ntiyatsindira n'umugwi n'umwe na gato. Ivyo nyimwe mwavyakiriye gute, bisigurike?
Kubwanje naho batatsinze na naranezerewe kubera baramenyekanye kandi baramenyekanishije umuziki nyafrika. So ikikenewe kusaje no bona nuko hakenewe abantu nyene aya ma committee akora ibintu nyene by'umuziki bari ku ruhande rw'abanyafrika kugira batange icyumviro cyanke bashobore gufasha mu gisata cya African music. Bari giye wasanga nk'ababikoramo baba bazi indirimbo imwe gusa y'umuntu runaka cyanke baba barabahereje ati uku nuku nuku. So niba zahagiyemo aba representing Africa fully niba zavyofasha, mugabe uko byagenze kose byari binezereje kubera urabona yuko hari intambwe irikiraza.
Tuturabiye nko ku ndirimbo Last Last ya Burna Boy, benshi bari biteze yuko nayo nyine ishobora gutsindira ikintu. Ni giki wibaza hagati y'indirimbo ya Tyler ya Waters na Last Last cyo bacatumye Tyler atsinda Burna Boy ntatsindire indirimbo ya Last Last izwi cyane gose kandi ikunzwe?
Last Last ni indirimbo nini cyane, mugabo ndibaza yuko kubera Last Last burya mu bisanzwe ya kopiye ku ya sampling ze indirimbo indi ya kera. Mugabo ravye Water ni originality kandi ivyo birimo mu byo baraba mu ma category ya Grammys, baraba performance, karaba originality indirimbo, akaraba na impact indirimbo yakoze. So ndibaza icyo cyo bakirimo mu byamuhaye amanota make ya muri iyo category, but cyo no kwibaza yuko icyo cyamuhaye amanota ari munsi ya Water. Mugabo either way yaragize performance, abo wa mbere umunyafurika ku performing nkuko nabivuze, and then yabaye nominate inshuro nyinshi. So ibyo byose byaramuhaye credibility yo kubandanya agera kure,
kubandanya yemegwa. Urakoze cyane MAM, umuririmbyi w'umurundi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burundi. Turagushimiye cyane ku kanyu haye Radio Ijwi rya Amerika.
Namwe ndabashimiye kugira tuyage kuri award ya Live.
Ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara, mbashimiye kuba mwaduteze amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: ururiye nyakabyeyi ntirukanga umugenzi. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste. Nshimiye Imana.
baramenye yuko ubuhutu atakirimwo ubututsi atakirimwo n'ubutwa atakirimwo umurundi mugabane wakirimwo kuko abarundi twese dushize hamwe turatera imbere.